Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioajvoa.com. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Ukurikije ubukungu bw'igihugu ko bumeze, menshi nta kazi tugira. Ubwo rero umuntu yizigama afite ibyo yasaguye. Dufite ubukene butatwuta tworoheye.
Uwo ni umuturage w'umunyarwanda avuga ku kibazo cyo kuzigama amafaranga mu mabanki. Mu yandi makuru, igihugu cya Gambia kibaye cya gatatu muri Afurika gitangaje ko kikuye amasezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC.
Ubu Fransa bwatangaje no musikwa gatatu ku ikambi y'impunzi mu gisagara cya Kale atamuntu abazwa.
Nawe abanyayiraki barenga 10,000 bamaze kuva mu byabo mu mujyi wa Mosul uri muri Iraq. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi bashyigikiwe n'umutwe wa leta ya Kiislam bigaruriye umujyi wabo wa mbere munini mu ntara ya Puntland muri Somalia. Umujyi wafashwe ni Kandala, ubarizwa mu karere k'inyanja itukura, ukabuherereye ku cyambu kireba ku nkombe z'imijyi ya Yemen. Aya makuru yemejwe n'abategetsi n'abahatuye bavuganye n'Ijwi rya Amerika. Uwo mujyi uri mu birometero hafi 145 mu burasirazuba bw'umujyi wa Bosaso. Abo barwanyi bawugezemo kuri uyu wa gatatu masaha ya kare mu gitondo nta mirwano ibaye. Ubuyobozi bw'intara ya Puntland bwahunze uwo mujyi. Umuyobozi w'umujyi Jamal Mohamed Mumin yavuze ko uwo mujyi wafashwe n'abarwanyi ba leta ya Kiislam. Umwe mu bantu babibonye utuye mu karere ka Puntland yabwiye serivisi y'igisomari Ijwi rya Amerika ko abarwanyi bagera kuri 60 binjiye mu mujyi, kandi ko bashinze amabendera yabo kuri sitasiyo ya polisi no ku zindi nyubako ziranga amateka ya Somalia. Abo barwanyi bashyigikiye umutwe wa leta ya Kiislam ishami rikorera mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Somalia, bayobowe na Sheikh Abdul Kadir Mumin wahoze ari mu mutwe wa Al-Shabab. Mu mwaka ushize w'ibi 2015 uwo mugabo yagiranye igihango n'umuyobozi wa leta ya Kiislam Abu Bakr al-Baghdadi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abategetsi b'igihugu cy'u Fransa batangaje no musiko wa gatatu ku ikambi y'impunzi iri hafi y'igisagara cya Kale mu buraruko bw'igihugu atamwimukira habazwa muri iki gihe. Ibice bitari bike byo muri iyo kambi byaturiwe n'abimukira bariko bategekwa kuyivamwo. Abategetsi b'igihugu cy'u Fransa bafashe ingingo yo gukura abimukira mu ikambi yo mu gisagara cya Kale mu mugambi wo kubashira mu bindi bice byo mu gihugu. Umuvugizi w'abategetsi bo mu karere ka Kale yatangaje ko umwe mu bimukira yajanywe mu bitaro inyuma yo kwakomeretse. Hafi y'abimukira 100 barakuwe mu ikambi yo mu gisagara cya Kale ku munsi wa kabiri mu ijoro none munsi wa gatatu mu gitondo. Abategetsi b'igihugu cy'u Fransa batangaza ko hafi y'abantu 400,000 bajanywe mu bibanza bigenewe kubakira mu bice bitandukanye by'u Fransa kuva igikorwa cyo gusambura ikambi yabo hafi y'igisagara cya Kale gitanguye ku munsi wa mbere. Iyo kambi yari yakoreshejwe mu kwakira by'agateganyo abimukira bari hagati 600,000 to 800,000.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira uvuga ko abanyayiraki barenga 10,000 bavuye mu byabo. Ibyo ni kuvaho ibikorwa byo kwambura umujyi wa Mosul uri mu majyaruguru ya Iraq abarwanyi ba Kiislam bitangiye. Ibitero byo kwigarurira umujyi wa Mosul bihuriwemo n'ingabo za guverinoma ya Iraq, abarwanyi b'abakurude, abasuni n'abarwanyi b'abashiite. Ibyo bitero byatangiye mu cyumweru gishize. Kugeza ubu hamaze gufatwa imijyi n'imidugudu izengurutse Mosul Mosul umuji wa kabiri mubuni ni muri Iraq muntangiriro y'imirwano yo kubohoza umuji wa Mosul umuryango wabibumbye watangaje ko abantu babarirwa ku 200,000 bashobora kuva mu byabo oni yari yanaburiye ko imiryango itanga imfashanyo ku ikubitiro ishobora kuzabasha kwita ku bantu bagera ku 70,000 bakeneye imfashanyo ministre ushinzwe abakuwe mu byabo nabimukira wa Iraq yavuze ko umubare w'abavuye mu byabo wiyongereye yavuze ko kuwa kabiri hahunze abantu bagera ku 300,000 uwo ni wo mubare munini w'abantu bahunze kuva iyo mirwano yatangira mu mujyi wa Mosul
umukandida w'umurepublika Donald Trump yuguruye cyese no musiko wa gatatu ihoteli yiwe nshasha y'ikizungu mu gisagara cya Washington DC ivyo nahabandanye igikorwa cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri leta zunze ubumwe za Amerika byatojwe mu gihugu cyose byerekana ko Trump ari nyuma ya Hillary Clinton mu gihe hasigaye iminsi 13 ngo amatora abe Hotel the Trump International Hotel hagati mu gisagara cya Washington DC yatanguye gukora mu kwezi kw'9 Trump amaze kugendera iyo hotel inshuro zitatu mu gikorwa cyiwe cyo kwiyamamariza amatora cyo muri uyu mwaka wa 2016 iyo hotel iri hafi y'ibiro vya President Maison Blanche Donald Trump yizeye gushikamwo igihe President Obama azorangiza amabanga yiwe ku itariki mu itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2017 Trump yavuze ko iyi hotel yiwe ari imwe mu mahoteli akomeye cyane ku isi
Kunshuro ya kabiri Prezida Rodrigo Duterte wa Filipini yatangaje kumugaragara ko ashaka guhagarika umubano mu bya gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi Duterte yabivugiye mu nama ku bukungu bw'isi iteraniye i Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani aho ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu yavuze ko yifuza Filipini itarangwamo abasirikare b'abanyamahanga mu myaka ibiri iri imbere ngo nubwo bizasaba gusubiramo amasezerano icyo gihugu cyasinyanye n'ibindi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite itsinda ry'abasirikare muri Filipine bafasha ku rwanya ikwirakwizwa ry'ibikorwa by'iterabwoba muri icyo gihugu kuri uyu wa gatatu Duterte yabonanye na ministre w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe Ubuyapani bwagaragarije Philippines akamaro ko kugirana umubano n'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubuyapani ni kimwe mu bihugu gifitanye umubano wihariye na Amerika Duterte w'imyaka 71 amaze iminsi avugira ku mugaragaro ko yifuza kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bweruye nyuma y'uko Amerika ikomeje kunenga uburyo akoresha mu guhangana n'icyo uruza ry'ibiyobyabwenge Prezida Duterte atangaza ko ashaka guca umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubukungu n'igisirikare akifatanya n'igihugu cy'Ubushinwa
Ambasade y'igihugu cyo Burusiya ku mugwa mukuru w'igihugu cya Espagne Madrid yatangaje uno musi ku wa gatatu ku Burusiya bwasoko ivyo bwari bwasavye igihugu cya Espagne ivyo kuburekurira kongera ibitoro mu bwato bwayo bw'ingwano ku butaka bwa Espagne vyitezwe ubwo bwato ko bugira uruhara mu bikorwa vya gisirikare muri Siria umutegetsi aserukira Urusiya yemeje ko ivyari vyasabwe n'ico gihugu vyahebwe yamara ntabirenga ngaho yashikirije mu gitondo cy'uno musi kuwa gatatu bwongereza bwerekanye impungenge ku gihugu kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu vyo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN cyako ciyumvira guha uburenganzira uburusiya bwo kongera ibitoro mu bwato bwayo abatekisi b'igihugu cya Espagne bari baremewe kugira banke guhubwa uburenganzira ubwato bw'Uburusiya
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho kuva kuri uyu wa kabiri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi yatangije icyumweru cyo gukangurira abaturage akamaro ko kwizigamira ikangurira abanyarwanda bose kugana amabanki n'ibigo by'imari abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bazi neza akamaro ko kwizigamira ariko muri iki gihe bugarijwe n'ubukene gusa bakaba barahisemo uburyo bwo guhana amafaranga ngo bita ibibina n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika asumutakaboye
Ministeri y'imari itangaza ko abanyarwanda bangana na 11%, ni ukuvuga abagera ku 70,000, aribo kugeza ubu batarabasha kugana ibigo by'imari ngo babashe kwizigamira. Iyi ministeri itangaza ko hari intambwe yatewe kuko mu mwaka wa 2008 abantu bangana na 58% batakoranaga n'ibigo by'imari, ubu bakaba baragabanutse bakaba basigaye kuri 11%. Bwana Eric Rwigamba, umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari muri Ministeri y'imari, avuga ko n'abasigaye bagomba kwegerwa bagasobanurirwa akamaro ko kwizigama. Abaturage bagana n'ijwi rya Amerika bavaho kwizigama babizi neza ariko muri iki gihe ubukene bubugarije bakaba batabasha kuzigama ngo babone nibibatunga umunsi ku munsi.
Mu by'ukuri kwizigama ni byiza, ariko ukurikije ubukungu bw'igihugu uko bumeze menshi nta kazi tugira. Ubwo rero umuntu yizigama afite ibyo yasaguye. Dufite ubukene butandatwa butatworoheye. Yindi umunya Kigali
ntabwo ugira konte?
Konte ndayifite, ariko none ntacyo mfite nshyiraho cyo kwizigama.
Teka ubu benshi tuba turi no mu mazu akodeshwa, hari igihe tunabura n'icyo twishyura ugasanga ni ibibazo, wajya kubitsa se nta kintu ufite ushyiraho.
Nta wamenya amafaranga yarabuze.
Kubitsa ruko wasaguye.
Nubwo abaturage bamwe bavuga ko batabasha kubitsa mu mabanki ndetse n'ibigo by'imari byabegerejwe, hari benshi bahisemo gukoresha uburyo bita ibimina. N'uburyo abaturage bagenda bahana amafaranga kazajya bagoboka uwahuye n'ibibazo. Ubu buryo abaturage bemeza ko bwabagiriye akamaro.
Mba mu bibini ufite bibiri urabitanga, ariko n'ifite bitanu urabitanga, twagabana umwaka urangira.
Ubu nanjye kuko sibye muri banki, ariko nanjye ibimina byo ibyo mbibamo byo sinabibura, kuko ibimina byo ni ibintu biba bisanzwe gutya ku muntu.
Nyakagoroba k'ababyeyi dutangamo igihumbi n'ijana.
Hari igihe ngira gutya akazi kakabura neza nkapagasa amafaranga nkayabura, ariko nagira gutya nkeneye nka mituweli nkagenda mu kibina nkababwira ati ngiye nifite ikibazo cya mituweli, bagahita bamereza amafaranga nkagenda nkishyura mituweli y'abana banjye.
Njyewe nko ufite umugabo tubitsa muri banki asaba amafaranga arariho yarasigayeho, nagiye gushyira ugasanga ahubwo nzakoma ahandi kugira ngo nishyure. Iby'ububi na byaratunyuze.
Abashinzwe imari mu gihugu bemeza ko uburyo bufasha abaturage kwizigama, ariko Bwana Eric Rwigamba umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari akavuga ko abaturage bakora n'ibimina byabagirira akamaro kurushaho bagiye no mu mabanki.
Babantu bakoresha bya bibina bakaba bafite uburi ahantu bahurira na za sako n'ibigo by'imari kiritse n'amabanki, kugira ngo n'ubushobozi bwabo ho bubaye buto ndavuga mu bya bibina bashobore kubona ubushobozi bwisumbuyeho mu mabanki n'ibigo by'imari kiritse. Turakangurira abanyarwanda, turashikariza abanyarwanda, niba wazigama uyu munsi tangire no gufata inguzanyo, niba wari ufite inguzanyo uzigama tangire gufata n'uburyo bwo kwiteganyiriza zabukuru, utangire kwiteganyiriza ibijyanye n'ubwishingizi. Ibyo byose nibyo bizatuma ubuzima bw'umunyarwanda burutaho kuba bwiza.
Abakorera imishahara cyangwa abikorera ku giti cyabo babitsa mu mabanki bakunze kugaragaza ko inyungu zako ku nguzanyo z'amabanki yo mu Rwanda zaba ariyo ntandaro y'abantu bamwe na bamwe batakigira imbaraga zo kujya mu mabanki, kuko bemeza ko inyungu ku nguzanyo zitangwa n'amabanki yo mu Rwanda ari nyinshi cyane ugereranije n'uko mu karere byifashe. Eric Barinda yemeza ko abashinzwe imari mu Rwanda batangiye kuganira nabo mu karere ngo harebwe ko inyungu yakwa n'amabanki y'u Rwanda yahuzwa n'iyakwa n'amabanki yo mu turere, ariko kandi bitabangamiye umuturage.
Bankuru y'u Rwanda ibirimo kubidufashamo cyane, bari mu biganiro hagati na bagavana bakarere bose ba Kenya, ba Uganda, ba Tanzania n'abandi, ariko na hanze ya karere kwiga kuri iki kintu, kubera ugiye kureba hanini nk'u Rwanda cyo tuba tugamije cyane ni inyungu z'umunyarwa. Ikirimo gukora ubwo ni ukureba Bankuru y'igihugu kurushaho gukorana na bagenzi babo bo mu karere ariko na hanze ya karere, kureba uwo mwanzuro bafashwe na Kenya niba ari umwanzuro ufite inyungu umunyarwanda ariko utagiye no guhangabanya financial sector.
Kwigamba avuga ko nubwo umuco wo kwizigama urushaho kugenda wiyongera ngo haracyari byinshi bigikenewe gukosorwa kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bagomba kubutekerezaho muri ibi bihe bakiriho. Urwego rwo guteganyiriza hazaza ruracyafite umubare muto cyane, kuko ngo ubu bigeze kuri 2%. Mu cyumweru cyahariwe kuzigama cyatangiye kuri 25 Ukwakira hateganijwe ibikorwa byinshi bigamije gukangurira abantu kugira umuco wo kwizigamira, ndetse kuri uwa gatatu i Kigali hatangijwe imurika ry'ibigo by'imari byerekana za serivisi b'abaturage. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Ikibazo cyo gushakira impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ibindi bihugu byabakira kiri ku isonga ry'ibyaganiriweho mu nama yahuje Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'abayobozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Tabita Mukamusoni.
Mukwezi kwa kabiri kuyu mwaka wa 2016 leta y'u Rwanda yasabye ishyirahamwe impuzamakungu gita impunzi ku isi HCR kuraba ikibazo cy'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. U Rwanda rwasabye ko impunzi z'abarundi zojanwa mu gihugu cya gatatu, ariko ico gihe ishyirahamwe HCR yamenyesheje ko batoca baronka ubwo nyine handi babajana. Kuva ico gihe umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu mu Rwanda umufasoni Louis Mushiki wabo yagumye abwira amenyesha makuru ko leta y'u Rwanda irindiri ibihugu bisaba gutwara impunzi z'abarundi. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu mbere yo kuja mu mubona n'umwiherero hagati y'ubushikiranganje bwita impunzi no kugwanya ibiza mu Rwanda n'ishyirahamwe HCR, umushikiranganje Serafina Mukantabana yamenyesheje ko n'ubu leta y'u Rwanda ikiraje ushinga n'ikibazo c'abarundi kandi ntirahindura ingingo yo kurungika abarundi mu bindi bihugu bishaka kubakira. Umushikiranganje Mukantabana:
nkuko twabibabwiye twabimenyesheje, mu byukuri tukimara gufata icyemezo cy'uko impunzi z'abarundi zashakirwa igihugu cya gatatu zajyamo, twabyandikiye uhagarariye HCR ku isi. Ntiyahitabona umwanya wo kuza, ari nabwo yohereje uriya umwungirije ushinzwe kurengera impunzi kugira ngo icyo kibazo cyo gukomeza gutinda kitavuzweho, kandi ari ikibazo gikomeye. Mu byo turi buvuge rero ngira ngo nabyo turabivugaho, ntabwo tubivugaho mu rwego rwo kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakwisubiraho kuko n'icyemezo twafashe kidakuka, ahubwo turabivugaho mu byo mu rwego rw'uko HCR yerekana mu buryo isanzwe icunga impunzi ese kiracyemezwa zo gishyirwa mu bikorwa gite.
Icegera cy'urongo HCR ku isi umushinga nahe Volker Tak ku kibazo cyo kwimurira impunzi z'abarundi mu gihugu cya gatatu yavuze ko iki kibazo cy'impunzi z'abarundi atari politike, ariko bakeneye ifashanyo y'ibyo bakoresha mu buzima bwa minsi yose. Tak yavuze ko abavuga ko impunzi z'abarundi zoba zikoreshwa na leta y'u Rwanda mu bibazo bya politike nko gukoresha urwaruka rw'impunzi imyimenyerezo ya gisirikare atavyo bazi nka HCR.
It is clear, as I was mentioning, that asylum is a non-political, it's a humanitarian act. The generosity and the hospitality.
Birumvikana neza ko gutanga ubuhungiro atari ikibazo cya politiki, ariko ni ikibazo cyo gufasha mu gukingira abantu, kubakira no kubagaburira nk'uko abanyagihugu b'u Rwanda na leta y'u Rwanda babikora. Nta cyemezo na kimwe jewe mfise cy'ivyuvuze ko hoba hari ikibazo cya politiki mu mpunzi. Iminsi yose dukorana n'amareta mu gukingira abanyagihugu b'abasivile, kandi turizeye neza ko impunzi ziri ngaha zikingiwe. Birumvikana ko impunzi ziba zikeneye kwitabwaho nk'impunzi, turizeye rero ko bakingiwe kandi ndanezerewe no kuba ndi ngaha mu Rwanda muri uyu mubonano wo kurabira hamwe ingorane zihari mu mpunzi mu bijanye n'amagara y'abantu, indero y'abana n'umutekano urimo.
Precisely to work through the various issues that we always, the challenges that we face on health, on education, also on the security.
Umushikiranganje jeje gutahukana impunzi no kugwanya ibiza amenyesha ko kuba leta y'u Rwanda isaba ibihugu bibishobora gutwara impunzi z'abarundi ngo ntibivuga ko impunzi zica zigenda ubwo nyene ngo zitwagwe mu bindi bihugu, ariko mu gihe HCR yahita kwemera gutwara impunzi ntibivuga kandi ko leta y'u Rwanda izoca yisubira ko ku ngingo yafashe. Kubwiwe impunzi zitegerezwa gukingirwa kandi ntizitegerezwa gukoreshwa mu byifuzo vya politiki.
Ubona ko ni ibintu bidafite shingiro, abantu biterahare bagashaka gufata impunzi bakazikeneraho politiki. Kwego icyo nicyo tunasaba no muri no nama, nuko impunzi zidakenerwaho politiki nubwo baza kubera ibibazo bya politiki, ariko impunzi n'abantu bakeneye gutabarwa n'abantu bakeneye kwitabwaho no kurengerwa, ntabwo rero bagombye gukenerwaho politiki. Uyu nama ni n'umwanya wo kugira ngo nabo bose bagende bashaka impamvu zo kuza kubakeneraho, kuza kubifotorezaho babavugiraho amagambo adasobanutse, byarangira bakajya no kuzana ikintu gisa naho ari no kuvuga ngo be kubaharengera. Kuko itangiye kuvuga ngo bari abantu bari kujya mu gisirikare, ugatangira kuvuga ngo bari abantu bagiye gutera igihugu cyabo, ni nko kuvuga ngo bari abantu nimubare kure kuko ntabwo ari impunzi.
Gushika ubu nta gihugu kiravuga ko kizotwara impunzi z'abarundi, ariko leta y'u Rwanda yo ibandanye ivuga ko irindiriye abibwiriza kuzitwara. Gushika uyu munsi nk'uko umushikiranganje wa Midimar yabimenyesheje, mu Rwanda hari impunzi zigera ku 163, muri bo abarundi ni 85. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC. Abagize ugwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka Afrika y'Ubuseruko bita East Africa Standby Force bari mu nama kuva ku munsi wa mbere ibujumbura yamara igihugu cy'u Rwanda nticitavye ivyo bikogwa. Mukuru w'ibiro vya gisirikare mu Burundi asigura ko atari migenderanire mibi iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yatumye ico gihugu kitarunga ikintumwa. Nayo umuyobozi w'ugo gwego East African Standby Force avuga ko ivyo bihugu bibiri iyo ibihugu bibiri canke bitatu bisivye atakibazo bitera kandi navyo bishira mu ngiro ibiba vyafunditswe. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Urwo rwego rugizwe n'abasirikare, abapolisi n'abasivile ntirikora mu gihe c'amatati y'abantu bashamiranye bakoresha ibirwanisho gusa, ariko bitekanijwe ko no mu bihe vy'impanuka nk'imyuzurira za Nyamugigima, uruzuba rutera mu bihugu bitandukanye, inzara zituma abantu bahunga, naho nyene abagize urwo rwego baja gutabara no gufasha. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi, Lieutenant General Prime Niyongabo, yabwiye amenyesha makuru ici inama igamije.
Misanzwe bashite majoro baza kwakira raporo batukirizwa n'abahinga bateguye iyo raporo no kugira hanini cyane cyane barabire hamwe bikogwa bizokogwa mu karere muri uwo mwaka utangura 2017.
Kuvuga rwego rushingwa mu mwaka wa 2004 nta henshi riraja gufasha kiretse mu ngabo z'umwe bwa Afrika AMISOM zi mu gihugu cya Somalia kugwanya intagondo z'abayisilamu za El Shabab. Aha barugize baroye gufasha mu ndinganizo y'ibikorwa. Ibikorwa biko bibera ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, igihugu kibanye cy'u Rwanda nticavyitavye. Lieutenant General Prime Niyongabo asigura ko atari ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri zatumye u Rwanda rusiba.
Abanyarwanda ntawuzi igituma bataje si kubera ibyo yumviye, ahubwo bashobora kuba bafise nk'uko bayivuze ni ingorane zijanye n'ubundi buzima bafise, kugira ngo ni kubera hari ingorane kumbure zatumye bataza zindi nk'izo bibaza uvuga ati kumbure yewe bari migenderanire imeze nabi nk'uko byibaza, ariko bobo babuze yuko bataje kubera akazi bafise mu gihugu wabo. Ibyo byiza babibaza abanyarwanda kuko nibo bazi igituma babuze ubarungika.
Umuyobozi wa YSF nabamenyesha ko igihugu kimwe cyangwa ibirenga bisivye inama taco vyica. Ismail Shanfi:
dans nos réunions un pays membre deux pays membres peuvent être absents pour des raisons.
Inama yacu igihugu kiri mu bigize umuryango cyangwa ibibiri birashobora gusiba kubera imvo zivuye ko nta ngorane bidutera, kuko twama twakoze amanama harabasivye. Iyo ibihugu bikwiye bitandatu cyangwa indwi ingingo dufata n'ivyo bihugu bindi biba byasivye bitegerezwa kuzisunga. Sijambere haba ibihugu bisiba kandi si kibazo kuri twebwe, kuko ibihugu bitahari byama bica byisunga ibyo twumvikanye.
De soutenir et d'engager l'ensemble des pays membres.
Urwego rw'amagwiteguriye gutabara habaye ingorane canke yahungabanya amahoro n'umutekano muri Afrika y'Ubuseruko YSF mu mfunyapfunyo y'Icyongereza rugizwe n'ibihugu 10, navyo no Burundi, u Rwanda, Kenya, Uganda, Ethiopia, igihugu cha Seychelles, Somalia, Sudani n'amazinga ya Comore. Icicaro c'urwo rwego kiri mu gihugu cya Ethiopia. Muri Afrika hari inzego nk'izo zitanu ziri mu miryango itanu yanigize umugabane wa Afrika. Ni ukuvuga Afrika y'Ubuseruko, iy'amajyepfo izwi nka SADC, Afrika yo mu buraruko ikunze kwitwa Maghreb, Afrika yo mu burengero hamwe rero na Afrika yo hagati. Eloge uri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Gambia cyatangaje ko kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku munsi wa kabiri inyuma ya Afurika y'Epfo n'u Burundi byatangaje ko biyivuyemo mu ntango zo ku kwezi. Gambia ivuga ko iyo sentare mpuzamakungu yirengagiza ibyaha byo mu ntambara bikorwa n'ibindi bihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International muri Afurika y'Uburengero no hagati, Stephen Coburn, avuga ko iyo ngingo iteye amakenga.
Mushana Coburn yavuze kwi inkuru yuko igihugu cya Gambia kibaye igihugu kigira gatatu mu minsi mikeyi kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI iteye amakenga. Yavuze ko intambwe isubije inyuma abanyafrika yongera avuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashinzwe kugira ngo ikingire abanyagihugu muri Afrika, Asia, Iburaya hamwe n'abanyagihugu bo kwisi hose. Iyo sentare ngo yashinzwe kandi kugira ngo yamire kandi yamirize ihonyabwoko hamwe n'ubwicanyi ndengera utungane. Ati ikintu coza rero kirenga kuri iyo migambi coba kibangamiye iyo sentare. Ku kibazo cy'uko ibihugu biriko birava muri sentare birega ishyirahamwe mpuzamakungu mpanavyaha CEPEIKO yiruka inyuma y'abatetsi bo muri Afrika mu gihe yica amatwi ku vyaha ngo bikorwa n'abatetsi bo mu bihugu bikomakomeye. Umushyirantahe Steve Coburn aremera ko nyinshi mu manza zashikirijwe iyo sentare ari manza zerekeye abatetsi bo muri Afrika, ariko akavuga ko izo manza zashinzwe n'abanyafrika ubwabo.
At the moment,
ati ego nivyo imanza nyinshi ziri muri sentare muri kigihe zerekeye abanyafrika, ariko twokwibutsa kandi kwizo manza zashinzwe n'abanyafrika ubwabo. Vyongeye hari ibihugu byinshi byo muri Afrika bishigikiye sentare mpunza bakungu mpanavyaha CEPEI birimo Senegal n'igihugu cya Botswana coco cateye akamo ibindi bihugu byo muri Afrika kabisaba kuguma muri iyo sentare. Vyongeye abanyagihugu muri Afrika nibo bisabiye utungane. Ati muri mwaka iyo sentare yarihweje urubanza rwa Senabre, ivyo bikazotuma abanyachad ibihumbi n'ibihumbi basubizwa utungane n'indishi. Ivyo byerekana ukuntu bihambaye ko abanyagihugu muri Afrika batunganirizwa. Ku kibazo cyo kumenya niba hari ikintu amakungu yokora kugira ngo akinge ibindi bihugu byo muri Afrika ntibibandanye biva muri iyo sentare, Coburn yavuze ko kwizera iyo sentare ari ikintu gihambaye.
Yeah, I mean, I think it's important that the that we continue to try and build confidence in the International Criminal Court, and that means.
Ati birakenewe ko tubandanya twizigira sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ati ivyo bivuga ko dutegerezwa kubandanya amatohoza mu bihugu vyabayemo ubwicanyi bukabije ivyo ari byose. Ati turateye akamu kandi ibihugu vyo muri Afrika bitize iyo sentare kabisaba kubandanya biganira n'iyo sentare aho gufata ingingo yo kuyivamo. Ati ivyo birahambaye mugambi ukuzuriza abanyagihugu muri Afrika. Ati birakenewe kandi ko abantu bamenya kwigihugu ca Gambia atari igihugu ibindi bihugu vyo muri Afrika bishobora kurabira ko akarorero, n'igihugu kiberamwo ivyaha vyinshi vyo gukubagura abanyagihugu bari mu mabohero kandi n'abatavuga rumwe na leta nta kibanza bafise bavugiramwo.
And where freedom of expression is strongly repressed.
Ku kibazo cyo kumenya niba iyo ngingo ibihugu bitatu bivuye muri iryo shyirahamwe mu kanya gatoyi yoba yokangurira sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo inagure bumwe mu buryo ikoramwo ivyo birego bishikizwa n'ibihugu vya Afrika biba vyo canke atari vyo, Coburn yishuye avuga ko ingorane zihari muri iki gihe zikwiye gutorerwa umuti.
I think it's a wake up call for everybody to resolve this issue.
Ati iyo ngingo n'ingingo koko ikwiye gukangurira bose kandi isaba kwico kibazo gitorerwa nyishu kugira ngo ibihugu byo muri Afrika bigarukane ikizero muri iyo sentare. Ibihugu byo muri Afrika biriko birava muri iyo sentare hamwe n'ibifise umugambi wo kuyivamwo, nivyo rero bikwiye gufata iya mbere mu gutangura ibiganiro na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ishingwa rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha rirahambaye cyane kugira ngo inyifato yo kudahana ivyaha bikomeye irangire. Kuva muri iyo sentare rero vyoba biteye agahinda kandi iyo ngingo yoba ari ingingo isubije inyuma intambwe imaze gukorwa, kandi uburyo bwashinzwe bwo gukingira agateka kazi na muntu bwoba buzimanganye. Igihugu cya Gambia gifashe ingingo yo kuva muri iyo sentare iminsi mike nyuma yaho igihugu cya Afrika y'Epfo hamwe n'igihugu cy'u Burundi bitangarije ko bivuye muri iyo sentare.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dutandukana ho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'igenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi bashyigikiye umutwe wa leta ya Kiisilamu bigaruriye umujyi wabo wa mbere munini mu ntara Puntland uri mu gihugu cya Somalia.
Ubu Fransa bwatangaje uno musi kuwa gatatu ko ikambi y'impunzi hafi y'igisagara cya Kare mu buraruko bw'igihugu atamwimukira akihabazwa.
Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira uvuga ko abanyayiraki barenga ibihumbi icumi bavuye mu byabo. Ibyo ni kuvaho ibikorwa byo kwambura umujyi wa Mosul uri mu majyaruguru ya Iraq abarwanyi ba Kiisilamu bitangiye. Nshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyo kandi no gushimira engineer wadufashe mu banga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bayagize mu ruhare mu itegurwa kuri mikro mwari kumwe nange Edirwema
na Fidel Niyongabo mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.